uwo muhari wahisemwo gufata ibigwanisho umenyesha ko akarenganyo kabera mu Burundi ubwicanyi buhitana inzira karengane arico nyamukuru chatumye bafata ibigwanisho nkuko Patrick Nahimana uvugira bimenyesha ati bahisemwo kugira icyo bashikirije abarundi kugira bamenye abagwanya leta baribo nico bipfuza
itangazo rya sotejo itangazo ryo kugira ngo tumenyeshe abarundi tumenyeshe amakungu irimaze imitsi bibera mu gihugu cy'u Burundi aho kuva mu mpera z'ukwezi k'umunani ebe tabara yade misi igwana na n'igisirikare cy'u Burundi n'igipolisi bari kumwe n'imbonerakure ibyo byose rero twarivuze kugira ngo tumenyeshe abarundi ntibahave bibaza ngo na manyanga cyangwa n'ibintu biba byateguwe na leta ya CNDD-FDD muri iki gihe turiko turagwana nta wundi mugwi n'umwe atari rede tabara iriko iragwana muri aya maprovensi yose mwumva Darmonge Bujumbura Rirari Bubanza Cibitoke Kayanza nta wundi mugwi n'umwe yavyiteranganywe muramaze kuvyumva atari rede tabara yonyine imaze kugira ico bivuzeko
mu gihe mu Burundi hamenetse amaraso menshi muri kahise kubera intambara twabaje Patrick Nahimana nimba tampuye afitiye abarundi basinzikajwe n'intambara na wati iyo ntambara ibyo izofasha abarundi bisumba ibyo bazohatakariza
bede tabara yahisemo gufata inzira y'intambara kubera yuko namwe murabizi leta y'igitega ya CNDD-FDD yamye igwanya inzira zose zose z'ibiganiro inzira zose zishoboka twaziciye ngo ibiganiro byaranze nta yindi nzira n'imwe isigaye atari uko duhaguruka tukigwanira dukoresheje umuhito
turavye muri kahise abarundi benshi baraguye mu ntambara none namwe muri rede tabara ntimubona yuko bishobora kugenda uko nyene mu gihugu cy'u Burundi amaraso akamara ariko araseseka
mu resistance la revolution niko irahitana abantu ariko nayo igira ibintu byinshi kiza rizeye neza yuko tuzoshika ku ntumbero tugashaka ku ntumbero twihaye ata maraso menshi arinze komereka y'inzira karengane
Patrick Nahimana amenyesha ko igihe botsinda intwari ibereye izo tsimbatara mu Burundi abarundi bakishira bakizana
ibintu tugomba gushikana imbere igihe twotsinda hari ibintu twiko turagwanira turagwanya amacakubiri ariyo yose turagwanira ubutungane bwigenga agahohotero katsindara mu Burundi kuko harabuze bwimbo cy'u Burundi turagwanira ukuri kazoza keza kandi tugwane tumenye yuko hariho kirazira tukagwanira n'ubuntu butakiriho mu Barundi
Patrick Nahimana avugira rede tabara asaba makungu gushigikira amahoro arama mu Burundi agatahura igituma rede tabara yahisemo gufata ibigwanisho ati utagifise uburenganzira ahantu na hamwe nta kindi kiba gisigaye atari ukwigwanira twagerageje guhamagara Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi kuri telefone yiwe kugira tubwire nimba koko uwo muhari wemanga ibitero biriko biraba mu Burundi bagiye kuhagurukira ariko ntiyatwitavye twanamwandikiye ku rubuga rwe rwa WhatsApp bikaboneka ko ubutumwa twamuhaye bwamushikiriye ariko naho nyene akaba atatwishuye Desiratungimana Kigali Ijwi rya Amerika.